mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Samwe n'igice zo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika ritanga ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi aho muri hose muri kumwe na Oriane Itangishaka. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Dutangura ibiganiro byacu tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Ndabarumukije mwebwe mwese muri ko murakwirikira ano makuru ibizo biro vya president Obama byarabajwe gato y'icyumviro ariko kidatangaje cy'umudemokrate Chuck Schumer ico nico kwanga y'amasezerano ku birwanisho rwa Nyanganda aherutse kumvikana ko n'igihugu ca Iran leta zunze umwe za Amerika na vyavuga bitanu rutura byo kwisi. Josh Earnest umuvugizi ho mu ngoro kwa president Obama yavuze ati ibyo ntibitangaje kuko no mwaka w'2023 Chuck Schumer ntiyahuje na Perezida Obama kuvyerekeye ingwano muri Iraq. Yongeye ati igihambaye ni icizere dufise cyo gukwiza amajwi akenewe kugira inama nshinga amateka na nkeguza amateka ya Amerika bemeze iryo tegeko. Ati nawe bitogenda uko Perezida Obama azokoresha ububasha afise ahabwa n'amategeko kugira iryo nteguro y'itegeko ije mu ngiro. Mu gutemera iryo tegeko rero umukenguza amateka Chuck Schumer avuga ati uburyo bwo kugenzura amasite Iran ikoreramwo yikekwa ko ibyo bikoreramwo ibyo bigwanisho ruho Nyanganda ntibikwiye. Ati kandi ico gihugu bagikuye ko ibihano kizoja gisubira itoto mu by'ubutunzi bitume gisubira kwiganza muri ako karere. Reka tuje muri Kongo aho Nyamugigima yumvikanye mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ijoro ryo kuwa kane jera kwa gatanu mu ntara ya Kivu ya Majepfo ahitwa Ruwiro muri territoire ya Walungu. Iyo Nyamugigima yarahitanye abana babiri basenyukwe ko n'inzu n'amazu kandi yarononekaye aho ibukavu. Ubutegetsi buriko burakwirikiranira hafi ko iyo Nyamugigima itokangura ibirunga biri muri ako karere ka Kongo. Ni inkuru dushikirizwa na Musafiri Mulopwe Mustafa Kemal no munyamakuru mushasha wa radio Ijwi rya Amerika akorera Igoma.
Nyuma y'inama guverinere w'intara Kivu ya Ruguru Bwana Jile Paluku Kahongya yayoboye mu gitondo cya kare kuri wa gatanu yabwiye abanyamakuru ko ingufu z'umutingito nyuma y'iminsi 15 ariho bagomba gutangaza niba hari ingaruka ikomeye watera ibirunga nka Nyiragongo na Nyamulagira. Ku ruhande rw'abaturage mu mugi wa Goma, Bwana Byiringiro Labani atuye muri lokalite ya Kibati hafi kirunga kya Nyiragongo wo mutingito wamwibukije ubwo ikirunga cyarukaga mu mwaka bumbi 2022.
Barumvishe gitanda cyose kigiye kirayumba yumba cyane. Nibuka cyage kivoroka nuko ubwo babuva mu mubiri basi turongera kuryama uko bisanzwe.
Mu mugi wa Gisenyi mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda naho bawumvise kandi batera ubwoba. Madame Asha n'umuturage w'i Gisenyi acuruza itomate mu mugi wa Goma.
Ngorere ni Goma ariko hari umutingi turukuza umeze nabi nyine. Uri kumva amazinzu ari guhubanga nafi no kukugwaho.
Igisenyi mwumvise gute?
Zo hari umeze nabi cyane.
Nubwo umutingito watunguranye ku ruhande rwe Bwana Joseph Paluku Makundi ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri Kivu ya Ruguru yatangarije abanyamakuru ko abaturage bagomba kutagira ubwoba kuko muvuma zose z'ibirunga bari kuzikurikiranira hafi. Henshi mu mugi wa Goma no mu mpande zawo hari ibimenyetso byerekana uko ibirunga byifashe cyane cyane Nyiragongo. Ariko nubwo bihari biragaragara ko abaturage nta kizere babifitiye bitewe nuko mu minsi ishize mu mugi wa Goma hakozwe amahugurwa menshi yerekeranye n'uburyo bwo guhungisha abaturage igikirunga cyaba kirutse. Gouvernement provincial ya Nord Kivu ku bufatanye na Monisco yateguye indege ya helicopter guhera kuri wa gatanu iri gutembera hejuru y'ibirunga mu rwego rwo kureba imyifatire yabyo cyane cyane aho muvuma z'amahindure zigeze muri ibyo birunga bya Nyiragongo na Nyamulagira. Igoma, Musafiri Mulopwe Mustafa Kemal, Ijwi rya Amerika.
President Obama ari mu karuhuko kuva kuri uyu munsi wa gatanu arahitwa Martha's Vineyard aho ni muri leta ya Massachusetts. President Obama rero ngo ariko arakina tennis ngo ariko bishoboye kuboneka yuko hari amadosiye hiyuta ngo arashobora kuva muri ako karuhuko agasubira Washington muri DC.
Turamushimiye mugenzi wacu adushikirije amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri kino gitondo. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho tugiye kubashikiriza ikiganiro cyerekeye amagara y'abantu aricyo Kira kiza kugeza saa 12. Ikiganiro Kira gitegurwa kandi kigashikirizwa n'ugwaruka rwo mu Burundi.
Kira
ni ikiganiro cy'ugwaruka cyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Ikaze gwaruka namwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ukugigimiza ni ingwara ishobora kuvugwa igakira. Ivyo bishoboka mu gihe hamenyekanye imvo yatumye umuntu agigimiza, kuko bimenyeshwa n'abahinga mu bijanye n'inyifato hamwe n'imibano. Umwana avuwe imbere yuko akwiza imyaka 8 canke inyuma y'imyaka mika atanguye kugigimiza arakira. Mukamenya kandi ko kugigimiza gutangura kuva umwana afise imyaka iri hagati y'itatu n'imyaka 7, nkuko abahinga mu by'inyifato n'imibano babandanya babimenyesha. Abantu bakuze babwirizwa kugira inguvu bwabo kugira kugigimiza guhere. Ivyo bisaba kwemanga ko bagendana ubwo bumuga kandi bakama bagira imyimenyerezo myinshi yo kuvuga bashidutse amanga biherereye canke bari mu bandi bantu, nkuko bihanurwa n'abahinga mu bijanye n'imibereho. Tumenyeshe ko ingwara yo kugigimiza ititabwaho n'amareta muri Afrika. Ivyo bigaragazwa nuko atamakuru abanyagihugu bafise kubijanye no kugigimiza, nkuko biri mu cegeranyo c'inama mpuzamakungu igira kabiri kubijanye n'ingwara yo kugigimiza muri Afrika. Mukamenya ko iyo nama yari yatumiwemwo abaserukira amashirahamwe yo mu bihugu 9 byo muri Afrika harimwo n'u Burundi, nkuko ico cegeranyo c'iyo nama yabereye muri Burkina Faso muri gitugutu umwaka w'2008 kibandanya kivyerekana. Ivyo biruko mu gihe amashirahamwe mpuzamakungu nka MS, ONU na UNESCO ya makora buri mwaka kugira ubwo bumuga bwo kugigimiza buhere. Tumenyeshe kandi ko abana b'abahungu bafatwa n'ingwara yo kugigimiza kugitigiri kinini kiruta abana b'abakobwa, nkuko abashakashatsi mu by'inyifato babimenyesha. Mu kiganiro cuno munsi nkuko muvyumva tugira turabire hamwe ibijanye n'ingwara yo kugigimiza. Kuri micro muri kumwe na jewe Raisa Liliane inamahoro, nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cacu arico gwanyu Kira. Kwinjira mu kiganiro nyezina, tega amatwi ivyiyumviro bishikirizwa n'ugwaruka rutandukanye rwo mu gisagara ca Bujumbura. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira ingene twofata abantu bagigimiza. Gwaganiriye na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Abavyeyi babo bana nyene nabo nyene bo biyegereza bakabereka ko nubwo batavuga neza imvugo y'abandi bana ko bashobora kuvuga nk'abandi bana babiyegereje, bakabona yuko nabo nyene naho batavuga nkatwe muga dushobora kuyaga.
Tukabafasha mu bibagora ko batazi kuvuga, tubafasha bakamenya kuvuga, bariko baravuga ku ishuri mu kazi tukareka ko bakomera.
Kwirinda kubashavuza kuko ishavu ni ikintu gituma bagigimiza. Ikindi nacyo bashoboye kugira ama exercice yo kuririmba birabafasha kuko bigabanya kugigimiza, ukaba umwanya ukumviriza bagaheza kuvuga.
Tukakwirinda kubashavuza tukirinda kubakumira nyene tukayaga, nkuko avuze mugatangura gutwenga ishavu rikiguma riza akaguma babaye, ariko ugiye hamwe ukamuyagisha ukamufata ko ari bisanzwe ndabirahera buke buke bigabanuka.
Kamunyegereze tukaba bagenzi ba cyane abandi kubera ibyamushikiye abishaka.
Bafata neza tukabiyegereza aho tuherereye ko ari abantu nkatwe nabo bafise ingorane kubera ari kirema c'Imana.
Thank you. ukutamera neza kubihimba vyo mu magaga hamwe n'ingorane zo mu matwi biri mu ntandaro zo kugigimiza ibigumba gumba uburuhe hamwe n'ubwoba bwo kugigimiza bituma umuntu agigimiza cyane nkuko abitaho ivy'amagara y'abantu babimenyesha ikibano kibica umuntu gishobora kumukwegera ukugigimiza na cane cane ku bana bato aha twovuga nko kutitaho ingorane z'umwana ukwahukana kw'abavyeyi canke kutabaho neza k'umwana ku ishure canke muhira nkuko bashakashatsi mu vy'amagara y'abantu babimenyesha abantu bafise ingwara yo kugigimiza bamaniso nizo kuvuga mu bantu inkurikizi n'ukudakiri iyo ngwara kuko banyegeza ubwo bumuga mu kudasubira kuvuga reka duhe ijambo mugenzanje Alain Ivirankunda aduhe inkuru yadutohoreje mu gisagara ca Bujumbura kubijanye n'ingorane yo kugigimiza
ingorane y'ubumuga bwo kugigimiza mu kuvuga irashobora kugabanuka mu gihe ubugendana yitaweho bikwiye nkuko twabitohoje tuganiriye na rumwe mugwaruka rufise ingorane y'ukugigimiza ruba mu gisagara ca Bujumbura bivana n'inyifato y'ukwitaho ubufise iranze abavyeyi Ariane Kampingwe avyemeza afatiye kubavukanye biwe batatu iyo ngorane bayikize burundu ikindi uguha umwanya wo kumviriza umuntu afise ingorane y'ukugigimiza mu gihe ariko arayaga kumubera akaryo ko kuvuga neza Jeanne Pomusene Nduwarugira umwe mu bagigimiza avuga ati
ni nyinshi ku bantu bishika nka twebwe bitugura kuvuga majambo yari yose byoroshye ubunye byarantumye no kuvuga ndumva mengo ndavisa amahoro bigatuma mengo yanagabanuka bwe kubwiranije nuko byahora kare
akatari gake umuntu afise ingorane y'ikugigimiza ni yamatekaniwe mu kiyago agirana n'urunganwe info nuko aguma yibaza ko arambira abo bari kumwe kubga Seleus bakuzurusaku yiga muri kaminuza y'u Burundi ukubana n'ingorane y'ikugigimiza gusaba ko uyifise ahitamwo inyifato imworoheye Ariane Kampingwe aratuyagira yimuranga
jewe ndagirageza kutagira ico nanka gukora kobera kugigimiza ndagira uko nshoboye kose kugira ngo mbeho ubuzima bwanje uko ndamushaka ntiyumvire ko hari ibintu ntoshobora gukora kubera ingigimiza
ugutsinda ubwoba mu kuvuga kurafasha ubufisi ngorane y'ukugigimiza gusohora ijwi mu mwanya muto akarorero ni Seleus bakuzurusaku atabakirandira ku ndomezi imwe zimwe nka a uko ibintu biri yirinda kuvuga amajambo menshi vyongeye ukwisanzura ku muntu agigimiza mu gihe ari mu kiyago nikirumara kutibuka ko agendana iyo ngorane twumvirize Pacifique Mahoro amazi imyaka irenga 20 agigimiza
jewe numvise yuko vyo babishobora guhera tuyaga usanga menga mvuga neza kose abasaba abantu bose tugigimiza tuze tugira umwete tuje hamwe dutunganya ibintu duhana hano mwanya dutinyurane twese kuyaga n'abandi
ibintu biruko mu gihe ingorane y'ikugigimiza itera uburuhe bwo mu mutwe ku muntu ayigendana akenshi Ariane Kampingwe imitsi iramujya na cane cane iyo avuze umwanya muremure ariko rero ukwirinda ishavu rirerire kurakinga ko ingorane y'ikugigimiza yibonekeza inyifato mwe niyo irafasha Seleus bakuzurusaku kuvuga neza
akenshi njavuye nshobora kumara nk'umuntu notaija ambo ntari bwari risohore
hora umva yuko iko baje mu bwenge yubonye uyu munota asije muri taraso
jewe ngomana intuntu nkaca nibaza amana ko jewe utampaye kuvuga neza nk'abandi
ukudatinya gushira habona ibijanye n'ingorane yo kugigimiza ni kirumara mu kwisanzura k'umuntu ayifise kuvaho Pacifique Mahoro yigiye inama yo kubwira uwumuganirije ko agigimiza kwamutumye ayagana bagenzi be afise ituze mu mutima tumenyeshe ko ingorane y'ikugigimiza ishobora kwaduka umuntu amaze gushika mu bigero bivuye ku ngorane ishikiye ubuzima bwiwe ikamunanira kuyihanganira ico twomenya kandi nuko ukugigimiza hageri gihe kukazimangana akarorero ni Jean Bosco ari mu mwaka wa nyuma wa kaminuza y'u Burundi avyemeza afatiye kuri kahise kiwe
anje nkiri muto naragigimiza cyane siniyegereze n'abantu kuburyo hage ntugutatuvuye ku ishuri wasanga nigenda
kugenda na numba ariko aragenda atinya ko bo hava aje bantwenga ndiko ndavuga kubyo no mwishuri byangora kuvuga ati naho bontwenga tukaga ati nabantu ati byo te bintu bihera gacambana yakoyaga abantu tuyaga keshi nkunda guharira byaratumye kugimiza kiwanje kugabanuka kubyo nshobora kuvuga umwanya utari muto ntagigimije bigatuma nabari bazuko ngigimiza abatabitahura
Tumenyeshe ko abagendana ingorane yuko gigimiza biyunze mwishira hamwe bitiriye iryo kugwanya ukugigimiza mu Burundi uno musi iryo shira hamwe rigizwe n'abanywanyi ahanini bagizwe n'ugwaruka gwababa ijana zongeye ugwaruka rufisiyo ngorane yuko gigimiza gwakigwa ataco rusabwe amahuriro aruhuza akenshi yibanda kukumenyerezana hagati yago kuvuga neza atakugigimiza twumvirize Salvatore Masabarakiza icegera curirongoye
tumaze kuje hamwe tukabona ukuntu abagigimiza bikumira kwana n'ingorane kwagiye tugira tukiri bato muko bihera twabanza kwitahura ama tukabona yuko twese twoje hamwe umuntu agigimiza agatora umuti wazo
ishigwaho mu buryo bwiharije ry'umugwi wa maho wabahinga banonosoye gufasha abagendana ubumuga bwo kugigimiza na kamo gategwa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza Ruo nyanganda sida
Ugusoma ibitabo no gukora imyimenyerezo yo kuvuga mu mwanya w'iminota 30 ku munsi birafasha gukira ukugigimiza Kubana bakiri bato abavyeyi bafite uruhara rukomeye kugira bakire ukugigimiza akarorero n'ukumufasha kuvuga hakoreshejwe amajambo yumvikana kandi yubatswe na mungane magufi byongeye bakamwihanganira mu kumuha umwanya ukwiye mu gihe ariko aravuga amashiramwe y'abagigimiza akwiye gushigikirwa mu bijanye no kwigisha abagigimiza ko ari ingwarikira ishirihamwe ry'abagigimiza bo mu gihugu ca Cameroon Avopabec rifise intumbero yo gufasha abafisi iyo ngwara bagera ku 600,000 biciye mu nyigisho nk'uko amakuru yo muri ico gihugu abimenyesha kugira dutahure neza ibijanye n'ingwara yo kugigimiza umviriza ikiyago twagiranye n'umuhinga nonoso ibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu Mediatrice Nibaruta aganina na mugenzanje Alain Yves Irankunda
Mediatrice Nibaruta ndabaramukije
nanje
ubumuga twita kugigimiza umuntu arabuvukana canke giyadukiza uko agenda rakura
harubwo ashora kuvukana kubera havuka se na nyina canke mu muryango baba ufise ariko hari nubundi ashora kugira bivuye ku ngorane yagahura nazo nk'ibintu imutera ubwoba canke ibintu byabaye mu muryango n'ingorane atiye ubwonko bw'umuntu bukora
ziba biva ku kingo kugigimiza kubangamira urwaruka
hariho n'abakuze usanga bagigimiza iyo batafashijwe ubumuga bugaragara akiri mutonyi iyo atararenza nk'imyaka 3 aonya umubyeyi ashobora kurema akarindira ko vyiheza
ubwo bumuga none bukira gute
hari ivyo bavuga le méthode indirecte cyangwa thérapie indirecte no kuvuga ingene ufasha abavyeyi kugira ngo bashobore gufasha umwana wabo Hariho na therapie directe no kuvuga ibyo ufasha umwana we nyene ubwiwe kugira ngo ashobore gukira ubwo bumuga
inyifato itabereye ndakwibonekeza hagati y'abavyeyi nishobora gutuma nk'umwana atavukanye ingorane kugigimiza ishobora kwaduka
abavyeyi bagomba kuraba ati mbega ubuzima turiko turabaho umeze neza umuryango utunganije gute mu gihe atari ingorane yakaronda mu gihe umwana babonye yadutse agigimiza agomba kuraba yuko mu rugo atagihaze cyane cyane mu migenderanire yaba bavyeyi cyangwa mu migenderanire y'abana cyangwa ko atakintu cyamuhahamuye tuzi neza ko iyo ngorane yo kugigimiza ifise inkurikizi mbi nyinshi cyane mu buzima bw'umuntu ikiringo umuntu yigamwe ibintu kirenganye atabagishoboye kuvyiga harimo no kuvuga ni kibazo umuvyeyi agomba gufata mu meno w'onyene ubwiwe imbere y'abandi bose
nta miti rero ikenewe uko abagigimiza afata imiti kugira ngo ashegwe kira
na miti no buhinga kanaka bakoresha kubera umuntu agomba kuraba ati uyu muntu yamyagigimiza canke yafashwe n'ingorane yo kugigimiza singwara ngendanwa n'ingorane shora guhera mu gihe afashijwe neza
ndabakenguruke
namwe
Ndagushimiye ala Eve Irankunda kuri ico kiyago mwagiranye n'uyo muhinga yanonose ibijanye n'inyifato. Tumira mate mukumviriza kano kanirimbo katubwira ko incu taramagara. Ikiganiro ari kiraci rw'ijya Amerika uno munsi tukaba turi ko tuganira ku byerekeye ingwara yo kugigimiza gwaruka turashishikara nkuko musanzwe mubimenyereye uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe ariteguye kubishura tugeze mu gace mbaza ndakwishura
kugigimiza bitangura gute ko benshi usanga babivukana
kugigimiza harababivukana n'abandi baza kubigira mu myaka ya 2 imbere kugigimiza haje umuntu arekariga kuvuga gashikana imyaka 2-3 ataramenya kuvuga neza hamikini cha kabiri imibereho y'umuhira hamu muhira wa musanga hari induru hatariho umubano mwiza hagati y'abavyeyi ibyo byose bishobora gutuma umwana ashobora kugigimiza kindi kintu bamaze kubona niyo umwana avuye hahantu yakuriye ugasanga agiye kure yabo yaramenyereye bigaheza bikamugira ingaruka na cyane cyane hajye ariko arakura ariko ariga kuvuga kumenyera abantu kuko bajye abantu babana nibo bamufasha kwiga kuvuga no kuvuga neza
mbaza ndakwishura
ni kuki hari abantu bashavuye bace batangura kugigimiza
ni shavu hajya kugigimiza ni wa muntu aguma cyane cyane umva ariko arasubira mu ijambo hama rya jambo ntirisohoke neza adashobora kuvuga ijambo ryose ngo riheze adahagaritse canke umenge ijambo riramunize ntashobora kubisohora neza rero iyo umuntu afise shavu ni kuvuga ko wenyene iyo shavu ryabaye ryinshi rimutuma adashobora kuvuga ngo aserure ijambo ryose ariheze kuko ku mutima we bwa mbere ababaye kandi rya shavu rimutuma adashobora kugira kuba yambo ngwajuba kineza hamango rihera heze neza
mbaza ndakwishura
abantu bagigimiza kubera kusanga afite ishavu ryinshi
ntitwovuga ngo ni muri rusangi ngo abantu bose bagigimiza bagumana ishavu ari umuntu agigimiza agakura aho abaye abavyeyi biwe baramutahura baramumviza eka baramufashije kugira ashobore buhoro buhoro gukira iyo ngwara yiwe n'abandi usanga ntibabumva muhira barabakarira ngo nivyo bigira ugasanga wa mwana afashe yindi nyifato uko kugimiza kwiwe rero ugatuma yamana ishavu kuko atumvigwa mu muryango wiwe
Gwaruka ntimurambigwe uyu ni wa mwanya duhi jambo mutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze kugace kagira kabiri kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
iyo umwana ariko arakura karira urumva ariko aragegemeza niho ubumuga bwo kugimeza buviraho
kuko aba babaye hari usanga arira nishavu nyinshi ugasanga ariko aragegemeza ariko atari umwana yagigimiza
mbaza ndakwishura
bavuga ko ukugigimiza kujyana no gukoresha ukuboko kukubamfu cyane nivyo
oya sivyo na gatoya kuko hari abantu benshi bandikisha ukuboko kukubamfu kandi batagigimiza ni ibintu biba umuntu abavukanye umwana abavukanye ni ibintu bishika umuntu arekarakura
mbaza ndakwishura
intambara iyo ibaye nyinshi ntibishobora gutuma ukugigimiza kuba kwinshi mu bantu
ego muramva ko intambara ishobora kugira ikintu gisinzikaza umubiri w'umuntu kuko byabera hafi yaravyumva yaragira ubwoba burengeje bigatuma umwana ashobora kugira ubabare mu mutima wiwe hama agatangura akagimiza mbere ugasanga baravuye aho hantu baba kuri intambara bakimuka bikaheza bakamugirira ingaruka mu mutwe wiwe
Ganiro nikira n'ubu nyene muganga Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
abana bafise ingwara yo kugigimiza abeshi ntibakunda guheza amashuri bisigurire
imvune nyinshi kubera aragenda kwishure abandi bana bakamutwenga hama hagera kuvuga mu ishure ngo ashobore asaba ijambo ni wa mwana guma yinyekeje warazi ubwo bumuga afise muri we bumutamutuma ashaka kwiyegereza abandi ngo avuge abandi bana batamukojeje bigamutuma aguma asubira inyuma asubira inyuma aho rero naho umuvyeyi afatanije n'umurezi bakuye guhagurukira ico kibazo bakayaga kugira abashire hamwe kumufasha ahubwo kuja imbere kuruta gusubira inyuma
mbaza ndakwishura
bavuga ngo abana bagigimiza usanga aragumutse aho bari hose
yasibye na gatoya kugumuka kwawo nishavu kuko babona batumvigwa aho bari ugasanga rero ahari hose niyagomba kuvuga ijambo bari mucira hagati batamuha ngo aserure ciyumvire ciyongwa giheze rero ugasanga byashavugiwe agerekanye mu kugumuka kwerekana ko batari kumwe na gatoya
mbaza ndakwishura
hajya umuntu ariko avuga gigimiza ukamwereka kumwumviriza aranezera
nta muntu wese akunda kuba mucira mu ijambo rero iyo abonye yuko umuhi ijambo ukavuga kose umwitwararika umwumviriza kandi ukamusubiza biramunezera cyane mbere bikamutuma aronka iguvu yo gushaka kubona yuko ubwo bumuga bwiwe butamuremera kumufasha ngo kwiyubaka agaheza gatera imbere nawe nyine
Urakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu uhaye ugwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo katwibutsa kw'incuta ramagara abanywanyi bacu hari umunywanyi yaturungikiye ubutumwa atumenyesha ko afise ingorane yo kudasinzira akaba atazi ico bibako akavuga ati ndashobora kumva ndushe cyane muga gutora itiro bikanka ati none byoba biva kuki muganga Anita Munyana muduhera umuco uyu munywanyi
hariho abantu kwera bafise ibibazo kazi muhira canke akaba afise ingwara imuremereye bishobora kumutuma adasinzira neza inkurikizi rero ntizibuze aremerewe mu mutwe bikamwankira no kukazi ashobwira ingaruka umuti ugambere kuraba umuganga waheza akakubwira ukuntu utegeza kuvyifatamo iyo umuntu azi ko afise ico kibazo no kumenya igituma udasinzira neza mu ijoro hama utoye igituma ugaheza ukamenya ati yamekare yaba nkunda kunika mu ijoro ndayihebe kuko irashobora gutuma adasinzira mu ijoro kugira itiro rize ningubana n'ingoga
Nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga isiguro ku myibutsa ya basokuru wuno munsi uvuga uti intango y'ubuhanza na masoso bikubwiye iki
aba bashaka kuvuga ko umuntu yashaje hari umuntu asaze nyine agaca atangura kutagenda yunama hamwe akagira n'imvi nyinshi nyine n'ubuhanza bunini
bikubwiye iki
Inango y'ubuhanza n'amasoso hagiye umuntu ashaje kugira umubone ko ashaje umubonera kumva canke kubuhanza bafise
bikubwiye iki
Nuko vuga ikintu cyose gifise itangurira iyo utangaye kubona kuvise ubuhanza n'amasoso azoba umva buke buke uzoteba ushike aho washaka gushika
arabitoye Ni ikiganiro kiracu uyu munsi kigarukiye twibutse ko twashimikiye kubijanye n'ingwara yo kugigimiza ndashimiye mwebwe mwese mwariko murumviriza ikiganiro kira nshimiye Ala Eve irankunda yamfashije mu gutororokanya amajwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongo yakongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico mushikiriza canke mubaza kubyerekeye ikiganiro kira twakure kuri 68 31 91 51 canke kuri 76 20 37 90 kuri micro mwari kumwe na jewe Raisa Liliane inamahoro ndabaseze ndabifuriza kugira amagara meza naho ubutaha
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi badushikirije ico kiganiro kira. Saa 12 zigira zigere mu masegonda make cyane. Muraza kumva ikiganiro cy'umuziki dususuruke tubashikiriza buri wa gatandatu muri aya masaha. Muryohegwe kandi mugire weekend nziza.
Mwaramutse neza dususuruke. Mwari muzi indirimbo zitazasaza na rimwe mu mateka, les 10 meilleures chansons de tous les temps mu gifaransa cyangwa se mu cyongereza, the greatest songs of all time. Mureke turebere hamwe uyu munsi zimwe muri zo, nkuko ikinyamakuru abantu benshi bemera mu byo gusesengura ibirebana na muzika, ikinyamakuru cyitwa Rolling Stone cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyazishyize ku rutonde. Indirimbo ya mbere yitwa Like a Rolling Stone y'umunyamerika Bob Dylan yayisohoye mu 1965, ivuga ibibazo by'umugore bene wabo baciye maze ajya guhangana n'ubuzima mu bundi bwatsi atazi na gato. Ijwi ry'Amerika ikiganiro dususuruke. Indirimbo ya kabiri izahoraho ku rutonde rw'ikinyamakuru Rolling Stone yitwa I Can't Get No Satisfaction y'itorero Rolling Stones ryo mu Bwongereza. Muri iyi ndirimbo baramagana iby'ubu byirukanka nta mababa mbese byihuta nk'umuyaga ariko ntibitange umunezero ku mutima wa buri muntu. Nayo yasohotse mu 1965.
I'm not trying.
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki. Adresse ni radio yacu @voanews.com. Turaganira ku ndirimbo zitazasaza na rimwe mu mateka, les meilleures chansons de tous les temps, cyangwa se mu cyongereza the greatest songs of all time. Imagine y'umwongereza John Lennon niyo iza ku mwanya wa gatatu, yasohotse mu 1971. John Lennon ararota isi itariho ivangura iryo ari ryo ryose. Tanu ikinyamakuru Rolling Stone ivuga ko zitazasaza na gato mu mateka y'isi, What's Going On y'umwirabura wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyakwigendera Marvin Gaye iraza ku mwanya wa kane. Nyuma y'urupfu rw'inshuti ye magara Tammy Terrell, Marvin Gaye yarababaye cyane bitavugwa, maze ajya mu bwigunge bukomeye, ibyo bita depression. Yamaze imyaka ibiri nta ndirimbo asohora kubera izo mpamvu, maze mu 1971 acuranga What's Going On. Ni nkaho yavuze ati ibi ni ibiki.
Brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer.
answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and get here today. Picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Oh, what's going on?
What's going on?
What's going on?
What's going on?
Yeah, what's going on?
What's going on?
Oh, what's going on?
What's going on?
Oh, right now. Everybody thinks we're at home. Oh, but who are they to judge us? Simply cause our hair is long. Oh, you know that we've got to find a way. Bring some understanding here today. Oh, oh, oh. Picket lines and picket signs. Don't punish me. Have brutality. Come on, talk to me. You can see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on.
Right,
right on. Right on.
Ijwi rya Amerika, ikiganiro cy'umuziki, adrese ni radio yacu @voanews.com. Iya gatanu mu ndirimbo zizahoraho mu mateka y'isi yose, nayo ni iy'abirabura yitwa Respect. Yasohowe bwa mbere mu 1965 na Otis Redding, ariko yamenyekanye kandi yamamara cyane bidasubirwaho mu 1967 ari Aretha Franklin uyiririmbye. Iragira iti "Mpicyubahiro cyanjye", Respect mu ijwi rya Aretha Franklin.
Just a little bit.
Muteza matwi radio Ijwi rya Amerika turasusuruka. Ku rutonde rw'indirimbo zitazasaza na rimwe, les 10 meilleures chansons de tous les temps cyangwa se the greatest songs of all time ziri ku rutonde rwakozwe n'ikinyamakuru Rolling Stone. Ya gatandatu ni Good Vibrations, itorero ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Beach Boys ryayisohoye mu 1966. Naho ya karindwi ni Johnny B. Good yo mu 1958, yacuranzwe n'umwirabura nawe wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Chuck Berry. Johnny B. Good ikurikirwa ku mwanya wa munani na Hey Jude, itorero ryo mu Bwongereza Beatles yaririmbye mu 1968. Naho iya cyenda yitwa Smells Like Teen Spirit, itorero ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryitwa Nirvana ryayiririmbye mu 1991. Naho iya cumi ni What I Say y'umwirabura wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wari n'impumyi nyakwigendera Ray Charles, niyo mu 1959. Ni indirimbo kandi dushorejeho ikiganiro dususuruke cy'uyu munsi. Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika, mugire wikende nziza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
mama love you daddy all night long, all right now. Hey, hey, all right. You see the girl with the diamond ring? She knows how to shake that thing, all right now. Tell your pa, I'm gonna send you back to Arkansas. Oh, yes, ma'am. You don't do right. Don't do right. When you see me in misery,